Njuti bakunzi mwahisemo kubandanya mutezabiri ibiganiro bicano kuri radio isanganiro ndabaramukije amahoro y'Imana ndabani kaze mu idonido ry'amakuru twabateguriye kuri no mwanya agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Ishirahamwe riharanira agateka k'abafunzwe ntabariza ribona ko abantu bakoze ibyaha bito bito nk'amadeni badakwiye kurinda kuja mu ibohero byavuzwe na Jean-Marie Shimirimana arirongoye mu kiganiro yahawe menyesha makuru kuri uyu wa gatatu. Bamwe mu barimyi bo mu Kayanza mu ntara ya Butanyerera bavuga ko badatahura ubukene bw'ifumbire bwibonekeza mu gihe uruganda ruyihingura rwaguye imbibe uburukorera niyo fumbire mu bihugu duhana imbibe. Murano makuru muraza gukwirikira ico mu mugambwe iprona hamwe no mugambwe FPI neza babivuga ko kubijanye n'ico kibazo cikena gifumbire. Ikigo cy'igihugu kijejwe inyubako ubuhango kigiye gutangura kuzibira ibinogo kuruzi Gasenyi ibigiye gutangurana mu runo mwaka w'amafaranga watanguye mu kwezi kwindwi. Cyashikirijwe n'urongo ico kigo kwigenekerezo rya 2022 ukwezi k'umunani guheze ku radio y'igihugu. Mukanyi sase nido nido ryano makuru engineer Albert Ndwayo niwe ari mu buhinga bw'ivyuma twese yamwe tuti ni musangwe ikaze.
Sangwa muri sanze kuri radio isanganiro.
Ndasubiye kubaramutsa ndabanikaze mu idonido ryano makuru duhera mu gisata c'ubutungane. Ishirahamwe riharanira agateka k'abafunzwe ntabariza ribona ko abantu bakoze ivyaha bito bito nk'amadeni badakwiye kurinda kuja mu ibohero byavuzwe na Jean-Marie Shimirimana arirongoye mu kiganiro yahawe menyesha makuru kuri wa gatatu. Uwarongoye ishirahamwe ntabariza avuga ko bituma igitigiri c'abanyororo kiguma kiduga ubu kikaba kirenga ibihumbi 12 kandi amabohero afise ubushobozi bwo kwakira abanyororo barenga gato ibihumbi 4 mu mabohero 11 ari mu gihugu. Asaba mukuru w'igihugu n'abatowe baserukire abanyagihugu kugira icyo bakoze kugira abafunzwe bazira ibyaha bito bito bave mu mabohero. Tumutegabiri
tumaze kugendera amabohero tukabona ukuntu buremerera abantu bapfunzwe kandi mubona ko umwanya umwe mushikiza manza kizigenza ararekura ngo abivyaha bito bito akaba hari bilete provisoire mugabo tukaguma dusanga abantu buzuranyeyo. Rero ibi bintu twokwita vy'amadiri usanga umuntu apfungisha umuntu ngo afite amaheraya uwo muntu agiye kutakaza ubuzima bw'iwaho mu mabohero twavuze kandi agiye no gukonsoma igihugu mugabo uwo muntu hamwe yoriha nayo mahera uwo muntu igihugu nacyo kironka. Rero twebwe tugasaba ati abantu bafitaniye ibyo bafitaniye nibumvikane uwo muntu hako aza kononekarira mu munyororo n'igihugu kigahomba. Fate yari umudandaza igihugu kirahomba amakori kigahomba n'umuntu ubwacu. Hama kandi n'uwo mudandaza nyene nawe nyene acahomba umuntu apfunzwe yagiriza amahera y'umuntu cyangwa abyagirizwa ibi nabiriya abo bantu bose bakwiye gutaha bakidegembya. Ibyo rero mwishyamwe ntabariza n'ayandi mashirahamwe agwanira gataya kazi na muntu turate yakamo cyane cyane ko muzi neza ko umugwi wigenga wagataya kazi na muntu CNDH wavugiye neza hari inyanzarake kwivyo babona mu mabohero biteye ubwoba natwe akaba ariko tubibona. Ibyo rero ntibihesha iteka igihugu cacu ntibihesha iteka nagataya kazi na muntu muri rusange. Niho rero dusaba mu byukuri se barundi n'amashinga amateka nkengo za mateka ko boja hamwe bakaraba ikibereye kurabo bene wacu bari mu mabohero atandukanye.
Uwarongoye ntabariza agashikiriza ko abanyororo bashika 111 bejejwe n'ubutungane ngo bari mu ibohero rikuru rya Mpimba atamvu n'imwe isigura ifungwa ryabo. Jean-Marie Shimirimana anegura ko hari abafunzwe muri ubwo buryo kuva mu mwaka w'2014 abashinkiriza manza bakabandanya bunguruza kandi baratsinzwe. Agamagarira abaheruka gutorwa mu nama nshingamateka n'inkenguza amateka kugendera amabohero kugira bamenye ibyo bakwiye kubaza umushikiranganji w'ubutungane. Mu bijanye n'inyubako nawo ikigo cy'igihugu kijejwe inyubako ubuhango kigiye gutangura kuzibira ibinogo kuruzi Gasenyi ibigiye gutangurana mu runo mwaka w'amafaranga watanguye mu kwezi kwindwi. zashikirijwe n'urongo ico kigo igenekerezo rya 2022 ukwezi k'umunani guheze ku radio y'igihugu mu gihe imirije giye cy'imvura abegereye ugo ruzi bakagira amakenga ko imvura ishobora guhitana abantu n'amazu Leonidas nibigira amenyesha ko ivyo bikogwa bizoshikanwa aho byategerezwa gushika tumutegabiri
kibazo janye nikengera uruzi gasenyi ni kibazo cyumvikana kandi natwe gitwari tu tumaze kukibona ngira ngo dukore ibikogwa mu ruzi murazi ko biragoye kubaka mu ruzi amazi ariko aracambaza gukora ibikogwa bijanye no gukatisha amazi bacisha ku ruhande kugira ngo ibikogwa bibandanye hanyuma ibikogwa birangiye ku ruzi turusubize munda yago niko bimeze rero ico gikogwa baragikoze dufatiye kuri uyu mwaka w'ubutunzi duheruka guheza kizagaragaye ko twagerageje gutera intambwe nubwo nyine hari ogwa bigisigaye kugira ngo dushobore gufunga dushikize urya rutse aho ibikogwa twa teguye kubishikana rero muri uyu mwaka ubutunzi twatanguye kwezi kwindwi twarashoboye gusaba kugira ngo nubwo twabikoze ku bindi bikogwa byose ibikogwa bitashoboye guhera bishobore kuronka ingene bibandanye kwebwe rero twabonye neza yuko kugira ngo ibintu bihave byunyuka aho twakoze muri ayo mafaranga urategekanya yuko ubwo uburyo butangura kuboneka ndavuga amafaranga duca dutangura icyo gikorwa gushyiramo amamashini kugira ngo dusubire twuzuze hajya ahantu duhereye duhishije ibi duzoshyira hajya ni ibyo twiyimvye isanzwe biri hajya nyine cyo rero ni igikorwa cyari umwitwararika kuri twebwe bibaza neza yuko vuba byo bubonetse usubira dutangura usubiza ibyo bivugira ngo dusubize ahantu ko hahora hanyuma ahari uruzi hubakiye habe habandanya hakomeye ahandi naho mu nkengera z'uruzi naho habe hujujwe
Leonidas nibigira arongoye ikigo Obuha inyuma y'akaruhuko gato ano makuru duca tuyabandaniriza mu gisata cy'uburimyi
isanganiro inami sumbingi imba.
Amakuru twabateguriye mu rurimi rw'ikirundi hano kuri radio isanganiro arabandanya abarimyi bo mu makomine ya Bubanza na Mpanda mu ntara ya Bujumbura baridoga ko bariko bararoswa ifumbire y'irima ryo muci yo mu bwoko bwa ire kandi kiringo kirima cyo muci cyaraheze bakanigura ko ifumbire yama iteba ibihe nka byose byirima ari naho umunyimbu ushobora kugabanuka mu buyobozi bw'ibidukikije burimye n'ubworozi bubanza basigura ko ifumbire yo mu bwoko bwa ire yonyine ariyo yacerewe ubu ngo bakaba bamaze kuyitanga gushika ku bice 12 ku ijana ariko mu bundi bwoko bw'ifumbire ataka ibazo kihari nk'uko Sylvestre Ndayishimiye arongoye DPAE bubanza abivuga Space Caritas Kabanyana
abarimye cyane cyane abakorera mu kiyaya cya Gihanga Manda na Muzinda bavuga ko atamwimbo wo muci ushimishije biteze kuronka kuko ngo barabuze ifumbire cyane cyane yo mu bwoko bwa ire abona barimye umuceri ibigori amashu itomati pasteke n'ibindi bakamenyesha ko ifumbire yo mu bwoko bwa ire yo gukoresha muci bayironse ubu kandi irima ryo muci ryaheze bagasaba abakora ifumbire n'abajejwe kuyishikana mu makomine gukorera ku gihe kugira ngo abarimyi bareke kwama bahomba mu buyobozi bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi bubanza bamenyesha ko ifumbire yo mu bwoko bwa ire iva hanze ariyo yatereje abarimyi muri kino gihe ngo bariko baratanga iyirima ryo muci ngo bageze ku bice 12 ku ijana nk'uko Sylvestre Ndayishimiye arongoye DPAE bubanza abivuga akanamenyesha ko bari bamaze iminsi batanga iyacerewe ku irima ry'agatasi n'impeshi byaheze uno mwaka w'2025 Sylvestre Ndayishimiye akanavuga ko ku yindi fumbire y'ubundi bwoko atakibazo kihari iyo bitabagara yo gukoresha muci ngo yaramaze gutangwa gushika ku bice 76 ku ijana imbura yaratanzwe gushika ku bice 79 ku ijana ishwagara ibice 96 ku ijana Space Caritas Kabanyana bubanza hajye isanganiro
Space Caritas Kabanyana muri cyo gisata nyene bamwe mu barimyi bo mu Kayanza mu ntara ya Butanyerera bavuga ko badatahura ubukene bw'ifumbire bwibonekeza mu gihe uruganda ruyihingura rwaguye imbibe ubu rukorera iyo fumbire mu bihugu duhana imbibe babona ko leta ibicishije muri urwo ruganda bakwiye kugwiza ifumbire kuko isi yamaze gutituka umurimyi atarose ifumbire mva ruganda atamwimbushimishije yoronka tubategabiri
dukena yifumbere rihari bwe nkatwe nk'abanyagihugu kibaza ko nkarya ruganda rusanzwe ruyikora abana ko ruheruka kuja kwagura ihinguriro kaja muri Tanzania byo navyo byarabayemo kuko bashobora kuba borohereza bajya muri Tanzania hama natwe mu gihugu cy'u Burundi tugacya dushoka tuyibura sinico gusa no muri gake kwaza karaboneka mwizo sezo ziheze warasanga bamwe mu ntwaro na gake yakabonetse ugasanga umukaza wumva ati nkene y'imifuko 30 tuwundi nkene y'imifuko 10 burya abanyagihugu muri rusangi twaca tugabangana gake gasigaye
ubukera bw'ifumbire buva iyiva yuko bibagora mu kuyihingura hama rero igateba igaca mu mihingo myinshi mu bindi bihugu burayitanga igacishikira mu mihingo myinshi burya rero abarimyi barabaye benshi ubu n'abanyamujima bararima baremera bagakota imirima bakarima kubera ikurima niko guteza imbere igihugu ikagorana gushikina bwo kwizwa abanyagihugu bakaronka n'aba babosi b'abanyamujima bakaronka kuko ubuye uburimyi babuteje imbere igihugu yaramaze kumenyera ifumbire y'ikizungu ubu turimishije igisokorora umwavu kirundi ubu ntibizane heza mugabo yugize akangeri biratuma bikungunganya
tubona kumbure ko leta yoshiramo ingufu kugira tuze turaronka ifumbire ku gihe kandi nyinshi n'aba batware nyene bakaza baratworohereza tukaronka ku rugero rumwe n'uwundi atawe njye wangura fisa gatike nkaronka nawe nyine afisa gatike karonka nk'iyo bayabonetse tukayisabikanya mwari gisi yamaze gutituka barayimenyereje ifumbire z'ikizungu ego umwavu w'ikirundi turawukoresha naho tukoresha ukoresheje wonyine nti wo sarura umwimbo muri rusango cugabanuka tugasanga tugumye mu nzara n'ubukene bwinshi
ifumbire bagiye gukorera iyo hakujya mu bindi bihugu duhana imbibe botuma bayikuranga mu gihugu cacu ciza cy'u Burundi cy'amavukiro kugira n'ubutoba yaronse ukuntu agombora leta gatuma imwandika akazoriha mu nyuma mugabe igihugu camwishari kandi n'isi urabona yaranatitutse kandi bisaba yuko nyene ifumbire nyene itegerezwa kuboneka
umugambwe w'abadasigana iprona ubona ko guteba guha ifumbire abarimyi mu gihe baba barishe ari ibintu bitumvikana kandi bidasiguritse urizye nkuru nziza arongoye iprona abona ko ivyo kurihisha abarimyi imbere vyo hagarara kugira ibintu bitunganywe neza abishikirije inyuma y'imyidogo ya bamwe mu barimyi bo mu ntara zitandukanye bashikirije ko bama bahabwa ifumbire igihe carenze mu irima rya gatasi n'impeshi tumutegabiri
mukuru w'igihugu avuze ngo umunwa wose uronka icurya abantu bakaja kurima hanyuma abantu batangura kurima hakagera guteragira umwavu utaraza umwavu ukaza mwarahejeje kweza cyangwa nuze ingorane rero zikomba akomeye ni ibi byo gutanga amafaranga imbere ishirahamwe urumva riba rikoresheje amahera yawe hanyuma hakagera ukweza batarabiguha hakaza n'indi sezo ya kabiri bagasubira bakagusaba amahera ngo nutange bitaraza ubwa mbere umugambi w'abadasigana twavuze kuko ari ukunyonyeza abandi b'igihugu ubwa kabiri ishirahamwe fomi byararinaniye guha umwavu ukwiye abarundi ni ukuvuga yuko leta itegerezwa kwiyumvira ukundi itegerezwa kuronkera umwavu abarundi cyane cyane ibanze batange iyo myavu abantu babarenganije ntibaronke hari abantu usanga bafise ubutike 3-4-5 batararonka umwavu murumva yuko harimwo akarenganyo katagira izina nico gituma twiyumvira ko iki kibazo cy'ifumbiro leta ishiramwo amafaranga igashiramwo icyo bita subvention hanyuma bikabura hanyuma abantu vyaza bigatora n'abantu kumbure n'umwimbo waragiye abantu bagahomba none ayo mafaranga yabo bazoyabazana icyo rero twe duhagaze ko nuko leta yomenya ko aya mafaranga y'abarundi batoza imbere akamara umwaka akamara hafi imyaka ingahe kumva ko ari ubuhombe butagira izina nivyo rero leta ibifate mu mutima ibone ko bibabaje abarundi ariko nta wundi muntu tuzobibwira ni leta itegezwa gufata ingingo ziboneka kugira ivyo vy'umwavu bifata inzira
ugutakaza agaciro k'amafaranga y'amarundi hamwe no guda agaciro igisata cy'uburimyi ni zimwe mu ntamba nyamukuru zituma ifumbire itaboneka ku gihe bivugwa na Francis Rohero arongoye umugambwe FP neza afatiye ku myidogo y'abarimyi bavuga ko hama hibonekeje ugucerwa mu itangwa ry'ifumbire kandi ngo baba barishye amahera kare warongoye FP neza akabona ko leta yo kwishinga umunyagihugu ikamufasha kuriha ngo kuko ihinguriro fomi rihitamo kujya gukorera hanze kuberaho bashoboye kugura neza iyo fumbire tumutegabiri yari kuri mikro ya Alexis Ndayisenga.
ubwa mbere no kwibuka yuko ishyirahamwe rikora ifumbire mu Burundi ni rimwe kandi ririkora mu byunyunyu bagura mu mahanga n'amafaranga y'agaciro. Igihe iryo shyirahamwe ryatangura gukora byategekanya yuko ribikora amahera y'igihugu ajanye n'ingere bagura ibyo byunyunyu hanze. Ibyo rero byasigura ko amahera atabandanya atagaciro. Iyo amahera y'igihugu atayagaciro abarongo y'igihugu bakaba batashobora kubivuga mu kuri ngo babyemange, bituma iryo shyirahamwe ridashobora gukora amasego uko byari bikorwa. Nico bituma n'umuntu abantu bavuga ngo fumira ikiratera imbere ikwija gukorera mu mahanga mu Burundi ashaka kuhakorera bivana n'ingene amahera y'ubuvuzi bw'umurundi bimeze. Nayo ubundi fumi nta ngorane n'imwe ifise yo gukora ifumbire ikwiye abarundi mu gihe yogurwa amahera fumi y'ipfunzi. Nico bituma rero nk'ishyirahamwe risanzwe kuja gukorera ahandi bashobora kuyigura biroroha. Iryo shyirahamwe ntiryaje kugira ngo rifashe umurundi, rikora kugira ngo ryunguke.
Abarundi baridoga cyane cyane abarimye iyo fumbire bayiriha imbere ariko hageze kuyironswa bikagorana. Icyo cyo cyo mukivuga kwiki
ajya amahera batanga na mahera yagiye arashinga igihe cyose ataba agihuye n'ifumbire bategeza kubaha. Ibyo nyunyu biba muri ajya mafse ni azote na fosforo na potasiyum. Ibyo byunyunyu rero bifisa agaciro mu mwisi, si ibintu batora ahantu kwibarabara. Igihe rero umunyagihugu aguma atanga ayo mahera iryo shyirahamwe nyiri rishobora kubandanya ari muhamase adakwiye ako gaciro kiba gikenewe, nuko leta y'u Burundi itahuza abantu ko amahera batanga atagikwiye kwaduka. Nishira mujya bigenga rirongera kunguka muri Tanzania mu Buganda n'ahandi barafise ico bita pouvoir d'achat, amahera yabo arafise agaciro. Umufuko wa Sony uno munsi nyimba bavuze bati ugurwa amadolari 30 nkuko iki munyagihugu muri Tanzania arashaka kugura. Uwo mu Burundi no kuvuga yuko kugira ugure aca abanza guhindura mu marundi kugira duze. Bimunaniye rero fumi nishaka kwanza gukorera mu Burundi yo gukorera mu mahanga.
Ku bwanyu ntambamye zihanze ico gisata ni nkizi.
Intambamye ya mbere nuko ubutunzi bw'igihugu bwifashe nabi. Ubwa kabiri nuko nta politiki hari yo gufata uburimyi nk'igikorwa nkomezi c'igihugu ngo bemvisise ngo batume yuko amahera kijamo. Aho usanga amahera menshi ya leta ariko akoreshwa mu bitagira kamaro gusumba ico gisata c'uburimyi. Leta ntiyigeze ishira imbere uburimyi, nibivugwa ku majambo ntibabishira imbere. Hanyuma harakwiye baho iyo monopole bakareka abantu bashobora kubikora. Ikintu kiza imbere leta y'ubundi niyumve yuko umunyagihugu imwavariza imwishinga muri byose ibyo bintu bigakorwa n'igihugu.
Francis Rohero arongoye umugambwe FP ineza. Amakuru twe twabateguriye muri rino joro ryo kuno munsi wa kane tuyarangirize mu gisata cy'inkino. Kuno munsi wa kane hakinywe inkino zibiri muri rya higanwa rya Cafa Kagame Cup riko ryabera ari Dar es Salaam mu gihugu cya Tanzania. Aho mugu wa Qatar uva mu gihugu cya Sudani bakinye n'undi mugu nyine uva mu gihugu cya Sudani witwa Madani. Urukino rukaba rwarangiye ari busa ku rundi. Urundi rukino rukaba rwahuje umugu Al Hilal Omdurman uva mu gihugu cya Sudani nyene ukabakinye n'umugwi wa Mogadisho City uva mu gihugu ca Somalia. Mwabutsa ko umugwi wa Bumamuru ejo ku munsi wa gatatu watsinzwe n'umugwi wa APR mu gihugu cy'u Rwanda ibitsindo bibiri ku busa. Umugwi rero wa Bumamuru ukaba ufise urundi rukino ku munsi wa gatandatu aho uzokina n'umugwi witwa Kindani uva mu gihugu cha Tanzania ukina higanwa ryo mu gicicaro ca mbere muri ico gihugu. Nakumenyesha kandi ko muri za nkino zo kurondera amahirwe yo kuzokinira igikombe cy'isi yose kizobera hariya mu bihugu bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Mexique na Canada. Uno munsi igihugu cya Chad canganije igitsindo kimwe ku kinini n'igihugu cya Ghana. Angola nayo yanganije ubusa ku bundi n'igihugu cya Liberia. Ni mu gihe Guinea Bissau igice cya mbere carangiye ari igitsindo kimwe cya Sierra Leone ku busa bwa Guinea Bissau. Urukino nago ruri kurahuza umugwi wa Central Africa na Madagascar nabo nyine bakaba kiri ubusa kubundi. Igihe cy'isaha zitatu umugwi wa Cameroon Lions Indomptable uza gukina n'umugwi wa Eswatini. Igihe cy'isaha zitatu nyene umugwi wa Mali uza gukina n'umugwi wa Comoros. Ni mu gihe Tunisia iza gukina na Liberia nayo nyine aza kuba ari igihe cy'isaha zitatu. Nayo icyo ku munsi wa gatanu niyo umugwi userukira gihugu intamba mu rugamba uzokina na Les Elephants. Umugwi wa Cote d'Ivoire aza ari igihe cy'isaha zitatu z'ijoro. Nkayibutsa ko umugwi intama mu rugamba uri mu itsinda rya F ugizwe n'ibihugu bya Gabon, Cote d'Ivoire, Kenya, Gambia hamwe na Seychelles. Muri iryo tsinda nyine rya F umugwi wa Gabon ni ufata ikibanza cya mbere n'amanota 18, Cote d'Ivoire uri mu kibanza cya kabiri n'amanota 16, Uburundi uri mu kibanza cya gatatu n'amanota 10, Kenya uri mu kibanza cya kane n'amanota 6, Gambia mu kibanza cya gatanu n'amanota 4, Seychelles ukaba utaratsinda ukino na rumwe ukaba ufise ubusa. Nkakwibutsa ko uno mugu wa Gabo wafashe ico kibanza ca mbere inyuma yawo ku munsi w'ejo wa gatatu watsinze igihugu ca Seychelles ibitsindo 4 ku busa. Ninonga hareo duche turangiriza amakuru tuwaituwa wateguri mururimi kwikirundi kuruno mwanya ndaba kenguru kire mwepke mwese mwari mwea tezabiri uundi noreka gushimirani engineer alubenduwayo yatumye anomajwi awashikira au mwibere hose atatu nenge ndaba sezere ndabi ifuriza ibeviza ndabi ifuriza kururani guano kubanda anya mkulikira ibindi bigani ilo wicha kurino samirizi isanganiro vzo vzo vikababi wanda anya nagahwane.
Jean-Marie Vianney, Ngenda Kumana.